Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe. Muri kumwe na Ariane Itangishaka no kuiradio Ijwi rya Amerika Washington DC muri studio 5. Nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Yari yambaye neza ntana ico bacerekana ko yarakubiswe cyangwa yaranizwe cyangwa n'amaraso yaratembye cyangwa ibindi nta kimenyetso na kimwe cerekana yuko yarishwe.
Uyo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku kiziga cy'intwaza ngabo cyatowe mu gisagara cha Bujumbura ni mu kanya gato mu makuru yo mu Burundi. Ikiziga cy'intwaza ngabo y'igipolisi ifise ipeti rya colonel cyatowe muri quartier ya gatatu ya zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kuri uyu wa mbere mu gitondo. Igipolisi kimenyesha ko gushika ubu icamwishe kitaramenyekana kubera nyakwigendera ataruguma canke ikindi kimenyeso kiri ku mubiri wiwe cerekana uko yoba yitavye Imana. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza.
Icho kiziga chatowe mu bigo vya paroisse Saint Joseph iri muri quartier ya gatatu zone Ngagara commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Nyakwigendera yitwa Charles Ndeho kubgayo yahorangurira imirimo ya misi yose mu ishuri ry'intwaza ngabo y'igipolisi iyo mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko bakorana na Ndeho kubgayo baheruka kumukubita ijisho rya nyuma ku muhinga makuru uyu w'Imana.
Iyo ntwaza ngabo amakuru y'igipolisi kimaze kuronka nuko yari yavuye ku kazi kayo hari yanyene muri ya shure kaminuza y'igipolisi ejo mu gihe cy'amasaha 9 yaraje n'imodoka ya kazi. Iyo basavye kururukira mu kinama ageze mu kinama niho yururuka arava muri iyo modoka ya kazi yururukana n'umukorezi kuko hari habaye imisa hari ya muri ya kigo cha kaminuza y'igipolisi uwo mukorezi yarafashije patri mu misa niwe bururukanye hanyuma ngo baba barafashe taxi baraheza bagenda handi cyakurikiye no kuno munsi mu gitondo ariho baza batora ico kiziga
bihweje ico kiziga abagira amatohoza bemeza ko atakintu na kimwe cerekana icishi yo ntwaza ngabo
nta kimenyeso na kimwe cerekana yuko yoba yarishwe cari kuriwe yari yambaye neza ntana ico bacerekana ko yarakubiswe cyangwa yaranizwe cyangwa n'amaraso yaratembye cyangwa ibindi nta kimenyetso na kimwe cerekana yuko yoba yarishwe. Kiziga cari kiryamitse aho hantu amatohoza ne yaza guheza akerekana neza kungene vyagenze babajije na cane cane nk'uwo muntu bururukanye imodoka nkumbure ukuri gusumbirije kuraheza kuze kubonekana mu nyuma bivaye no kwahonge na amatohoza zo bariko aragenda.
Abantu babiri ni bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza
abapolisi bazindutseho barabibona barandika ivyo babonye hanyuma hari n'abanyezamu babiri bafashwe muri iyo paroisse kuko ni kigo gisanzwe gifise uruzitiro rwugagwa hariko n'imiryango hakaba rero n'abanyezamu urumva nta kuno ibintu byo berayo abo banyezamu ngo ntibaheze ngo babimenye ntivyokunda hamwe ro ico bari kiziga abo babazanyeho kugita abo banyezamu bo babona kiretse nka ari nkamwe yoba ya Jacome hanyuma gatemberaho iyo bija hose abo banyezamu ntibaburi ico amakuru batanga
mu kurindira amakuru batanga igipolisi cyasavye ko hari ipimo byo kwa muganga otobuse mu gifaransa mu ijoro ryo kuri w'Imana kandi rishira uwa mbere hari yindi ntwaza ngabo yo mu gipolisi yahatswe kwihekura muri zone Musa ku mugwa mukuru Bujumbura mu manuko hafi nk'igihe cy'isaha 7 z'ijoro yugaraniye abana biwe 4 n'umukenyezi wiwe mu nzu acayihereza umuriro. Abajejwe umutekano bahavuye baza kuzimya abana babiri babaye cyane ubu bariko baravugwa. Igipolisi cyemeza ko iyo ntwazanga bishobora kuyifisa ingorane mu mutwe kuko ritari rya mbere ituriye ibintu byo mu nzu imaze kuvugwa kubera yari yakomeretse rikinigana n'abajejwe umutekano. Iyo ntwazangabo yahavuye ihagarikwa ijanwa kubarizwa mu gipolisi cy'Inyamiramabi. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Burikaneza i Bujumbura. Turacari Bujumbura nyuma yaho habaye imyuzuriro y'imvura ku munsi wa 4 w'indwi iheze muri zone Buterere ya komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bashika kuri 300 bacumbikiye ku ishuri shingiro ryo kubumwe muri iyo zone baba abanyeshuri canke abanyagihugu ntiborohewe. Ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Diane Ndonse mu gisagara cha Bujumbura.
Thank you. Urwamo n'urw'abanyeshure hamwe n'abanyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo ku bumwe muri zone Buterere nyuma y'imyuzurira y'imvura ibatereye kuri uyu wa kane w'indwi uheze. Igihe ijwi rya Amerika ryahashika igihe c'isaha imwe n'iminota 15 ryasanze aba banyagihugu bariko barasohora intekera zabo abandi bakubura bongera basubiza intebe mu birasi abanyeshuri bicarako. Abanyeshure baje gukora ikibazo bari batamariwe. Bamwe bariko bibaza ko atabibazo bikogwa baravye intekera z'aba banyagihugu zandagaye imbere y'ibirasi bakoreramo ibibazo. Ubuserukira abanyeshure bo ku ishure shingiro ryo ku bumwe Muhoza Idrissa atubwira ko batashoboye kwitegurira neza ibibazo bagira bakore.
Kubera hariho abanyeshure kenshi iyo bariko baritegurira ikibazo baje ku ishure bisaba yuko bafata umwanya bakagira nka revision mugabe ivyo bintu ntivyashoboye gukunda bivanye n'izingorane z'aba bantu kubera hagati yabo nyene basanga bariko barashwana ibintu by'ugwamo abana batera induru abana barira bigatuma twebwe abanyeshure tudashobora kuronka umwanya wo gusubiramo ivyigwa.
Abarongoye iri shure bavuga ko amaze kononekara ibintu byinshi kubw'aba banyagihugu. Umuyobozi Muheto w'Intore Ferdinand avuga ko iminsi itatu bahamaze intebe 20 zimaze kuvunika. Ikindi n'ubuzu bwa sugumwe bwononekaye kubw'igitigiri kinini cy'ababukoresha bukaba nkako ibirasi bibwegereye birangwa n'umunuko. Uyu muyobozi w'ishure shingiro ryo ku bumwe asaba abajejwe isuku kugira icyo bakoze mu maguru masha abanyeshure batarafatwa n'ingwara zituruka ku isuku rike.
Ubuzu bwa sugumwe bwaragize ikibazo ko bwakiriye abantu benshi kandi na cyane cyane harimo n'abana benshi bagiye barahonona birya nini. Aho nyine twasaba yuko bishoboka boboneka umuti bagerageza kugira ngo wice imicafu.
Urongoye komite y'abavyeyi barereye kuri iryo shure Majambere Antoine asaba ko abo banyagihugu bojanwe mu bindi bibanza biri kure y'iryo shure ku neza y'abana babo. Ariko kandi n'aba banyagihugu bavuga ko babayeho mu buzima bubi kuri iri shure batanga karorero ko kubura icyo baryamako hamwe n'icyo bafungura. Eka mbere nuko kuguma babisanya n'abanyeshure mu birasi kuboroheye. Aba ni bamwe mubaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Abanyeshure iyo baje baca batubwira ati dusohoke hanze mugabo iyo bongeye bagataha nko mu masaha 8 baca batubwira ngo twongere dusubire mu mashuri. Urumva no guturatura nyene nivyo vya bindi twabuze aho twicara naho duhagarara turaduhagaze
turasabye kuba hatura usa aho twokwicara tugaturuza nyene bakadufasha n'umusegetera mwe bamwe nivyo bakoresha mu nazo dufise
kuva dushikangaha turafungura abangaha ntora binzarira bishi nta kantu barigira bafata mwe mushika ku mwe dufasha mugasemerera ari leta ari mu w'igihugu akadufashe akaza kutugera akaraba tumerewe nabi gose.
Uko kurindira ko abanyeshure baheza gukora ibibazo kugira basubire mu birasi bacumbikiwemwo kubatera impungenge nk'igihe imvura iguye ko batoronka ubugama. Userukira aba banyagihugu n'ukamazina Claude asaba abajeje intwaro bagarukira ko vuba.
Kosaba yuko abajeje intwaro ko borondorera uburaro aba bantu bari ngaha kugira ngo izuba rireke kuguma ribaturagaza imvura nayo ibanyagira. Naho ico gufungura kitaraboneka ngabo ntibabandanye babona amagogwa cyane.
Urongoye zone Buterere Ernest Nduwimana avuga ko iki kibazo cy'aba banyagihugu yagishikirije abamukurira mu nzego kandi ko gishobora gutoregwa inyishu mu minsi ya vuba.
Ikibazo nkora mutima tuze kwirukangamo kubwira kajya abantu bave hajya abana bandanye kwiga. Rero twaragitanze kubatukurira kugira turabe ukuntu cuva mu nzira. Nibaza yuko ari uno munsi canke ejo bizoba vyavuye mu nzira kuko biriko birakorwa vyihuta.
Hambavu y'aba banyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo ku bumwe hari abandi batsindaro mu mihana itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. N'abanyene basaba kudasigwa inyuma mu kuronswa ifashanyo.
Pase guca mu mashure kugbera tutokwira hose kandi kindi cya kabiri. Urabona tugiye turasaba indaro tuba turi mu muryango kandi abana ntabacu ntaza ngo bandure ingwara zitandukanye. Umunsi bibutse abo ku mashure muze mutwibuke natwe turi ngaha mu isite. Dufise ingorane zitandukanye. Ubukene buratwishe.
Twibutse ko igipolisi kijejwe gukinga impanuka kimenyesha ko abantu 9 aribo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima muri imyuzurira y'imvura amazu atari make akabomoka n'imirima ikononekara kuva ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Mu gisagara cya Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25. Ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mufasoni Lydia Nsekera yarayatowe kuyobora umugwi w'igihugu jejwe mikino ya Olympic CNO. Kuri uyu wa mbere rero habaye ibisikana hagati y'uwahora arongoye uwo mugwi General Major Evariste Ndayishimiye no mufasoni Lydia Nsekera. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka niho yarari, tumutega amatwi.
Ijo bisikana mu mugwi w'igihugu ujejwe inkino mu Burundi yabaye hagati ya General Major Evariste Ndayishimiye yahora arongoye uwo mugwi hamwe n'umufasoni Lydia Nsekera yatowe kuri w'Imana. General Ndayishimiye yashikirije ko nahavuye muri amabanga azoguma hafi y'uwo mufasoni kugira bafashanye guteza imbere inkino mu Burundi. Iyo ntwaza ngabo y'ita rya General yabwiye Ijwi rya Amerika bimwe mu byasigiye umukoreye mu ngata.
Ndamusigiye mwizero kuko kubanza kumukeza tukamwereka ko tumufashe umugongo, hanyuma seno murazi ari fise ibitari bike. Bwa mbere hoho nabanje kumushikiriza amategeko agenga irishira hamwe, hanyuma ndamushikiriza ubutunzi twari dufise kigega, ndamushikiriza n'ibikoresho rero twari dusanzwe dukoresha. Rero hariho nivyo tukibandanya dukora, murabona nka yashantiye mu Kanyosha nzo yarubatswe mu gari hibura bitari bike bitarajamwo. Hariho rero ntibikoresho bindi baguma bakoresha, nivyo ndamusigiye. Kandi noneho dusanzwe turi kumwe, urumva ico kugira ko ingorane azocamo magara.
Mufasoni Lydia Nsekera ashikiriye amabanga yo kurongora umugwi w'igihugu ujejwe inkino Komite National Olympique, kandi ajejwe n'amabanga menshi mu gisata c'inkino ku rwego rw'isi. Uwo mukenyezi avuga ko amabanga yo kurongora Komite National Olympique atari umuzigo uremereye kuko azoyafashanya nabo bari kumwe muri komite nshingwabikorwa.
Kubw'iwanjye si umuzigo kubera yuko si jewe nzokora jenyene, nk'uko mwabonye komite executive yarayitowe tuzokorera hamwe. Yari kuba umuzigo ari jeje nyene nzokora, ubwo uko tuzokorera muri komite executive na muzigo n'umwe uhari.
Uwo yahoze arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arahumuriza abibaza ko amwe mu mabanga ajejwe mu makungu atazomworohereza kurongora umugwi w'igihugu jejwe inkino seno mu funyafunyo y'igifaransa. Naha nyene avuga ko kiretse we asanzwe afise icegera kimusubirira mu bikorwa byo kurongora uwo murwi igihe atahari n'abandi bo muri komite nshingwabikorwa bafise ibyegera byabo.
Abantu bibaza ko ari byinshi cyane, niba abantu bibaza yuko umuntu ashitse ahantu akora wengene, mugabo urya muntu yamenyereye gukorana n'abandi. Akarorero murazi yuko muri football uwo ufise ekipe, mvuga football kuko niyo mvuyemo, uwo ufise ekipe ya football. Mugabo hajya murazi neza yuko turiko turategura match, nitegura coacha gusa, match itegura komisiyo technique yose. Ugiye utegura match uri wenyene uratsindwa, mugabo ugiye muri reunion technique mwese mukayikorera hamwe ubwo rugamba murarutse iyo match murarutse. Ni nacho gituma mvuga rero yuko kubazi gukorera hamwe muri equipe kuri uwo muntu akazi nikaba kareka.
Mu mabanga jejwe ku rwego mpuzamakungu, umufasoni Lydia Nsekera ari mu bagize komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ari mu murwi ushinzwe gutegura inkino zo kwinonora imitsi zo mu mwaka wa 2020 zizobera mu gihugu cy'Ubuyapani. Ni umwe mu bagize komite ijejwe inkino ku isi, Komite International Olympique mu funyafunyo y'Igifaransa, anajejwe ibyo gutunganya urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme ku isi. Ibujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Mu ndwi iheze, Leta y'u Burundi yasubiriye gushikiriza ibirego bivuga ko igihugu cy'u Rwanda, Ububiligi, Ubufaransa vyagize uruhara rukomeye cyane mu ruhagarara rwa politiki rwatanguye kuva mu mwaka w'2015. Bega ugo ruhagarara rubonwa gute n'abarundi bamwe bamwe? Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yaganiriye na Professeur Libera Nibashira kandi Murantunga yigisha kuri Kaminuza Libre de Bruxelles mu Bubiligi, na Professeur Deogracias Nkinamira hamwe na n'umukuru w'ishirahamwe Folicone rigwanya akamwana wa mama Gerard Hakizimana mu Burundi. Bavuganye kandi n'abanywanyi biradijwe rya Amerika, dutega amatwi duhereye kuri Professeur Deogracias Nkinamira.
Ewe ibyuko byatangwe muri 2025 yaboneka ko barimo mugabo baheriye kera aho se haberi intango yabaye kuva kare urumva rero kuva deja ubipode de sana ce n'est pas seulement 2015 bien vous avez quoi de problème rero uko zimeze zimbumbero ziboneka ko niho tworonka n'imwe dutanga inyishu numero ziboneka c'est d'abord ceci le grand problème nous avons des perspectives stratégiques différentes prospettive strategiche differenti di morire prospette di un politico paternalista che ma difficilmente si portava che aveva di bacchera quindi gli avari un bisecco i monti cadame anni coronca e chigongo se ero parte mori battica e io vi ricordo la taura dopo c'era tutti i cilindri io con la vende la dohava e cadu sembra avanti con io tra cose cocco già e cubava gitangura parabantu kuko abantu n'abatutsi turaje neza ko tuzamuye kandi tukamutubukana kandi n'ubu takiriho na kimwe kiriko kiradutanya ndumva bikubonere ibintu kundi twari tumeze n'ingene baje bakadutanya sezijara rodutaye bamwe ari na donge isarwa ya domination ikindi nacyo nibaza yuko ibyo byose byabyeye tuzanamwo n'ukwangana n'inzanka no kugana aho tugwana EPOC yale grand probleme de l'exploitation kuko wari kuse mwana entere l'indire yari kugira ngo bashobe kwifata afite capacité de richesse du sangayu twari bonye pita muganda twa tumizi kuva kare tumibiyo twavuye tubona ase donc facile donc le grand problème rero nuko unye baratangiye kubona ko tubizi c'est vraiment bon signe c'est-à-dire biraduha aka usohora
Professeur Adeo Gracias nkamira murashikije ikibazo gihambaye cyane ngose tuhava tugaruka ko ikibazo muvuze ko abahutu n'abatutsi ari bamwe ico ni kibazo gihambaye cyane ngose kandi abarundi bose kandi abanyarwanda bakwiye gusubira bakihweza neza ariko imbere yo kutugaruka ko nashaka maze na professeur Libera ntibashira kandagire ico yishye kuri cha kibazo cha mbere niba ivyo bihugu uko ari bitatu koko vyaragize uruhara mu ruhagararwa politike mu Burundi duga ku ijambo Libera
je nibaza ko uruhagarara rwabaye mu Burundi kuva mu 2015 ivyo bihugu nta ruhara nini rubifisemo muti kubera iki kuko ingorane zo zabaye ni ingorane z'abarundi zijanye no kugwanira ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo bukaba bwari butunganijwe ni bwizwa shingiro Nkurunziza yagerageje guhindura mugabikanka hanyuma rikaba rije cyari janyo n'amasezerano ya Arusha simbo muri amasezerano ya Arusha nibutse yuko igihugu cy'ubiriki cyafashije cyane gose na cyane cyane Louis Michel ari ministre des affaires étrangères nibihugu bya Buraya byarafashije muri zingorane rero Burundi burimo ico no kwibutsa nuko sijya mbere kuva CNDD igiye ku butegetsi ivuga nabi ibindi bihugu yanga ibindi bihugu ivuga yuko ibihugu byivanga mu by'igihugu mu by'Burundi no vuga mu nshamake ONU mfashe ONU muri buka neza abakozi ba ONU birukanywe ni benshi cyane muri buka nozeye leta z'ubumwe za Amerika umudamu yitwa Samantha Power yari mu minsi heze yatashobora kuja mu Burundi in European uko nyene yafashe ibihano u Rwanda ububirigi ubufaransa kubera nuze ya resolution yavuga yuko yasaba yuko horonkwa mu Burundi ya polisi amajana 2028 no kwibutsa n'abakana Canada muri buka nuzeye president wa CNDD-FDD mu gihe ministre de la defense wa Canada ari kumwe na general Romeo Dallaire na Louise Arbour baje muri ako karere ingene president wa CNDD-FDD yabagirije yuko baje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu nshamake rero kubera CNDD-FDD yananiwe no gutwara igihugu abarundi bakaba bashonje inzara ikaba ari kwica abantu malaria kwica abantu ibyo byose kubera bananiwe baciye barondera icyo bashira imbere ko ara biva hanze ico muca makerero
mwavuze ko ataruhara runini ivyo bihugu bifite
ego
ego mereka leka duhe n'ijambo umushana he Gerard Hakizimana nawe nyene agira icavuze kuri ico kibazo imbere yuko tuduga ku bindi bibazo muri kumurashikiza Gerard Hakizimana uruharagwa ivyo bihugu bifashe gute mu ruhagara rwa politike mu Burundi
mu bisanzwe tubwo twafashije natandukanye n'umuntu twagiye twandika ibyo bigubise uruhare rudasanzwe naho bamwe kumva tubona kumwe yashaka kuza imbere kiri gatanga kuba yitira kwa kicisha ubutegetsi cyangwa kugira ubutegetsi ahantu bumwe haraporo twakoze kuri gucu Rwanda hari mu kwezi kwa gatandatu aho umunyamwe yacu yasanzwe ari muri icyo gihugu yakora raporo amaze kubona ko abantu bari kubarindirizwa mu gisoda cyo rwanya leta y'u Burundi arakora raporo ayitungikira tutaheza kuyitosora na sozi nayo irasohora icyegeranyo cyayo cyerekana ko u Rwanda rwagize uruhara mu kwigisha kumbure abagomba guhunganya mu mutekano muri iyo raporo tukaba ko twebwe harimo n'abana b'imyaka 14 12 bahatirwa kujya mu ibyo bikorwa akujyanye n'ubuhaga bubirigi nta ubwiye bagiza tubwa ko ibi byo gutanga uburyo ndi bagiye gutanga uburyo bacumbikira afite bagirizo mu bisanzwe bwo tusanzwe tuko turagwanira kugwanya kudahana bagiye bereka mu gihugu bibereka ko nta gihe byigeze biba ko abatavuga rumwe na leta batemperatura ubutegetsi nshobora guhungira mu gihugu kanaka agahabwa indaro hakaba imitahe mpuzamakungu ko neza ko ibihugu bafitaniye amasezerano atuma ibyo bihugu n'ahanda abafite ibyo bagirizwa n'ibyo ubutegetsi n'ibindi cyo kuzagira inganda nyinshi mu gihugu tukabona yuko n'ububiligi bufite uruhare rudasanzwe n'umunsi bigatuma abatavuga rumwe na leta batemperatura ubutegetsi mu ntara mpuzamateka gusigura rwarafashije gushinga ryashyikira rwafashe guhiga uburyo ibyo byose tuvuga ko ni uruhare rudasanzwe rw'ubufaransa naho n'ishyira mu gihugu gishinzwe kurwanya ikimenyi n'akamubona n'amahama aha rero ntitukureba igice cy'ubufaransa kirafise icyo cyagiye giterera gutanga mu bijyanye no gushyigikira abatavuga rumwe na leta biciye mu nguvu
reka tubibutse inshuti mwese kamuri kamuri abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise sofoni muri Veneza muri he sofoni
ngisagara cha ujumbura
murafise kibazo murafise cyumviro turi kumwe n'abashinga nayo batatu duga ku jambo
gera gamba zo mutumire wa mbere ati mbe gupfuga yuko ivyo bihugu ubufaransa no ubirige no Rwanda ko byo bazaragize uruhara mu ngorane zabaye mu Burundi suko wabaragize ibijya mfashanyo bahora batanga mukacabona yuko bari abansi y'igihugu mutumire wa kabiri nawe nkamwibariza ati mbe ko nzu igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi baari soma mbike uwo babacanywe kubera iki ko nzu mwigeze kugabira ngo mu wundi wundi akamugabira icumi umutumire wa gatatu nawe nkaca ndamwibariza ati mbe nkuko wiki kugira hagaruka umwizero hagati y'ivyo bihugu bitatu bidacana waka n'u Burundi murakoze
murakoze sofoni ikibazo cha gatatu nka bose bacishuye reka duhe ijambo de gracias nkiramira ku kibazo cha mbere mubajije
ego cyane icyo kibazo kiratomoye gutse kandi aranyarukije mu Burundi aratisukundo abuga ibintu yihuta sofoni ndakurambwije sofoni icyo bataratumye ibi bihugu bigira uruhara ikintu cyo kutagaseseshwa burundu muri hari ibintu byo bavuze ndakubwiye nk'akarore mu Bubiligi warumvise icya mbere warumvise Louis Michel ndakomeye cyane mu Bubiligi niba utamuzi uramubaza abandi barangwa kubwira kandi ibintu yavuze nibyo yerekanye biraboneka n'amavideo arahari nta kindi gihari ubundi havuga n'umukuru w'igihugu akakwinyita umusazi nawe nyine ntabakomeye arafite ingorane nawe nyine mu mutwe gatumbere ntangira umuntu yitwa ko ameze neza asanzwe afite ibintu yizi ibintu kandi amaze kuronka n'ibintu bikomeye hakaba n'ikindi rero navuze cya kare cy'uko baheze bakaremendanya bagashyiramo dizakizasiyon pose navuze ibintu bya menge navuze n'ibindi hanyuma hakaba n'ikindi cy'uko Burundi bugira imitahe mpuzamakungu bagize ntibabikurikize kandi abandi bose hariyo amategeko agenga ibihugu byose bagize ntibabikurikize hakaba n'ikindi rero baraheze bakabaca bacumbikira bakanabafasha bakanafata amafoto bari kumwe kandi bazi ko ari abantu de kriminele bari bazi bamaze abasindi bagirizwa burindira basanye bakumbafata bo nyene bakavuga ati reka Burundi ko tubaza kubwa abacuruza nabi reka tube tubakira urubanza twebwe kuko ibyo biriho ubundi bo njye national mene dongo la Belgique ariho n'abandi yigeze gucira imanza bahuriye n'abantu bakaza bagacira urubanza bigahe bisike bafite ibyo bagirizwa cyangwa harimo ikintu uruhara bararufite biraboneka aya mapoint akubwiye n'atatu cyangwa n'imugabona yandi menshi yo kontabyinduza bakaka ndabona ubyo wanje ndabihegeje ndabona bizindi mvuga mugabo ngira ndabivuga hanyuma
ibindi bibazo Safone yabaje n'ibibazo vya Lance nyinshi ariko reka duhe ijambo Libera ntibashira kandi niba afisi cyavuga ku kibazo cy'ambere cyabajijwe na Sofoni
Sofoni yabaje ico ibyo yo ku Burundi n'u Rwanda bipfa mu ncamake nuko kwerizo ngorane zabaye mu Burundi hariho impunzi zagiye mu Rwanda muri zo mpunzi hakaba harimwo notama abashatse kutebagaza ubutegetsi amategeko mpuzamakungu aravuga neza yuko igihugu gitegerezwa kwakira impunzi zigeramiwe mu bijanye na gateka kabo canke security yabo izo rero byaje bituma habicuka kibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi hanyuma hari byabaye byinshi byo gusotorana sino bidonda kuranda biheze haba mu majambo murazi myerekana yabaye Bujumbura bavuga ngo bomesa naka cangura yanundi bakavuga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo byose rero byatumye icuka kiguma ari kibi uri yuko mutuboneka bigatuma biba nabi muri bukaye kweje ubundi hariho abanyarwanda bapfuye muri bukiziga batoye muri gweru byo byose byatumye bitera ingorane hagati y'icyo bihugu bibiri na n'icyo no kwita ni mauvaise communication yabandanije ya icana gacanwa muri yo kuzimya
yego me mushya ntahe ejo ya Hakizimana ku kibazo ca mbere kuko ibindi bisa ni byatoye inyishu mu kanya gatoye cyane gose ikibazo ca Sofone
icyatumye kumbura habaye imigenderanire mibi cyane niko kwemeza ko u Rwanda ntirwarakira impunzi z'abarundi kandi nibyo igihugu cyose cyafite uburenganzira bwo kwakira impunzi ariko cyagiye kubonekamo kibi n'ukumbure hakiri abandi mankete bitagomba kuratanga banishe ikintu n'inyigisho iyo byagiye gutuma imigenderanire ifatwa cyane ku buryo abanazi yatawe ibintu byo kwakira impunzi niyo kuba u Rwanda rwarakira impunzi sinaza ko icyo ari cyo Burundi bwagaraho u Rwanda kuvuga ko bapfa kumwe azi ko Rwanda rwagaraho ko Burundi bugize intera hamwe mugaragaze ko
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubutse ko mutwumvira kuri FM mu Burundi akarongo ka 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM i Kigali 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 kuri Facebook kuri Twitter no ku mbuga ngurukana bumenyi niho turi Facebook na Twitter ni VOA Radio yacu site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwari kumwe na Oriane Tangishaka mu makuru yo kuri no saha ndabashimiye.